Ego urakoze Federic Nagomba ndakuramutse ndamutse n'abarundi bose ku izina bya Sinare de Giriteka ndabipfuriza amahoro naho nzi bari mu magume menshi. Ego nkuko bizi ejo ku munsi wa gatandatu haratangwa inama y'abakuru b'ibihugu isanzwe bigize ishyirahamwe ry'ubumwe rya Afurika ariyo bita Union Africaine. Nagerageje ndumviriza amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu cha Zimbabwe Mugabe ariwe yahora ari umukuru ndetse w'iryo shyirahamwe, yaravuze amajambo meza yo kutwibutsa icyatumye twikukira, ingene twikukiye, ibyakozwe kugira ngo icyo gihe Oyiwa uwo muryango witwa Oyiwa ufashe ibihugu byari kubirahanira kwikukira bibishikeko. Umukuru mushasha w'igihugu n'umukuru w'igihugu cha Chad ni warongoye ubu Union Africaine, nabo nyine yaravuze ijambo ryiza avuga ati abanyafurika harageze ko twiba ko tutarayinze gutega amashi, gupfukama, gusega hanze kugira ngo duteze imbere ibihugu byacu. Murazi yuko hari umugambi bise umugambi mwaka wa 2063 w'iterambere ry'ibihugu byose bya Afurika bariko bararangura. Ayo rero n'amajambo meza hambaye cyane ukwikukira n'ukwiba ko cyane muri byose na cyane mu byo ubutunzi
kubyerekeye Nyangoma mushiganye kubyerekeye ikibazo gihambaye kirabo Burundi aho abantu benshi babiteze ko harungikwa inteko.
Ego urakoze, barafashe baraganiye n'ikibazo kijanye niko biraba mu Burundi, barabica hirya no hino ikibazo kijanye cyane no kurungika inteko mvamakungu ziza gukingira umutekano w'abarundi bageramiwe n'ubutegetsi n'abari ku butegetsi banguru nziza. Ntibashoboye guhuza kuri ico kibazo, bafashe ingingo y'ukurungika intumwa zija kubonana n'abihaye ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi muri ibi bihe. Ico twobivuga ko twebwe abo hambere ntibidutangaza cyane kuko n'umuri 1993 abarundi bari bakuze ico gihe bo kwibuka yuko baheje kwica umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior. Leta yiwe yari isigaye twaraboroze turasaba amakungu ko yo kwita bakaza gutabara abarundi. Baje haheze imyaka 10 duhejeje ibiganiro vy'Arusha. Turabiraba aho tugeze amaso ku isi hose ahigera si henshi zo nteko mva makungu zigarukana koko amahoro. Ni marabonye byabaye Rwanda, Kongo kuva muri 1963, eka n'ubu muri Angola n'ahandi hose tutiriwe turadondagura. Ntavuga ndi abarundi kuko nama ndabivuga nitwe ahanini nitwebwe nyene dutegerezwa kwicarira ibibazo byacu biciye cyane mu biganiro.
Abegamiye leta mushya naye Nyangoma abegamiye leta eka abashyigikiye leta bari muri leta bavuga ko iyo ngingo yerekanye ko byari byashikirijwe byerekeye ibera mu Burundi kenshi na kenshi ari ibintu byakwiragizwa ku ma radio cyangwa ku binyamakuru bimwe bita media socio aho muhavuga kwijya.
Oya, ibyo biba mu Burundi ndabizi. Ubwicanyi ubusuma bwatumye ibintu biyangara mu Burundi nta utabizi. Amateleviziyo eka zimazimizi zerekana ibinogo bahanze mu kivunga abantu benshi bicwa na n'imbonerakure abandi bakicwa n'abapolisi n'inzego z'umutekano zokingiye abanyagihugu. Ibyo ikumvikana kurirya y'amareta yose urabizi amafise inyungu kandi hariho amareta menshi yo muri Afurika nayo nyene uravye turazije ibibazo byo kwihamanda manda ya gatatu bayihaye. Ikigoranye ni uko inteko nkazijya ibihumbi bitanu kugira zize zisaba uburyo. Murabizi ko abanyafurika baca babanza gupfuka amakurondera amafaranga hanze yo kurungika izo nteko, bisaba uburyo, bishobora kuronka abantu bazoza ku ibihugu byemera kurungika izo nteko. hanyuma bigasaba yuko inama y'umutekano yo muri ONU ibanze ikabyemeza. Urumva rero se igikorwa cyoroshye
byose mushanahanyangoma
bushobora gukora ihuti huti nkuko abarundi bamwe bamwe bashobora kuba babyiteze babirindiriye.
Ibyo byose byarizwi ariko imigambo itavuga rumwe na leta cyane cyane no mu runani muhurikemwo gwarasaba cyane gose ko izo nteko zoza nuvuga ko mwabise bamunzi ko zitoshora kurungikwa mu Burundi.
Bose twe twabisaba gusa nuwagomba numna nurya mugwi burongoye Union Africaine wari wafashe ingingo yuko urugikwa inteko zingana ibihumbi bitanu by'abasoda by'abajeje umutekano mva makungu sitwege twenyine twabisabye kuko urazi nyine abantu bariko barahonywa bariko baricwa abantu bigera bibaza bati turungitse aba basoda bajeje umutekano bukingira abantu ntibabadanye abantu babandanye bicwa basasikwa bicwa n'ubutegetsi ariko kandi twebwe tukaba tuzi abantu b'inararibonye tuzi yuko zijya ntegeko zigoye zijya nteko zigoye kwegeranya bigoye yuko abafite ububasha bwo gufata ingingo yo kuzirungika badashobora guhuza haba muri ONU cyangwa muri New Africaine kandi tukaba tuzi yuko naho zuza abarundi bonyene badashoboye kwiyumvikanira ngo bagarukane amahoro hagati yabo izo nteko ntari na kimwe zo kwishoboza
muravuze ikibazo gihamba cyane gose ko abarundi ari bo bokumvikana
abo dushoboye guhura twabibabwira ntimusike twose ngo izo nteko zize zo bazize gutabara abarundi zishobora kutagira n'ico zitumariye cyangwa ntizize nk'uko mwabyumvise ibyo twari babwira benshi kugira ngo
muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kwa Burundi ari bo bohutora inyishuzi ibibazo bafise. Hari ibiganiro byatangwe mu Burundi biramaze gutunganywa mu ntara umunane, ibyo biganiro bishobora gushikira n'abandi bari hanze y'igihugu. Mbega mu gihe utumira umuhari Senarede nguje mu Burundi muri ibyo biganiro, mwebwe umushananyangoma muzoja muri ibyo biganiro, hari habavuga ko bobaha abavuga ko umutekano wabo utarinzwe bohabwa abacungira ubuzima bwabo, ibyo biganiro mwobijamo mu Burundi?
Habiganiro biriho mu Burundi na mbere sinakubwiye Frederic yuko atamunyororo aganira n'umuyobozi w'ibohero wiwe buganira ibiki uko naragerageje kumviriza bimwe ngo bariko baraganira ngo ibiganiro ahubwo biriko birateranya abarundi aho guhuza abarundi cyane cyane ku kibazo kijanye namo ku kibazo ibibazo twariko turavamo naho bitari bwaherengere neza ngira nawe nyine warashoboye kugira uvuriza ibyo bavugiramwo. Urumva rero ntasinoja mu bintu atabiganiro biriho, nta biganiro biriho, hanyuma kugira ibiganiro bishoboke abantu baganira imitima iri mu nda nuko haba hariho agahingwe hariho amahoro atawutera igitsure uwundi.
Leta y'Uburundi ivuga ko abari muri Senarede bari hanze kenshi ari abantu bakoze ibyaha bagirizwa, ikabivuga ko hariho abo muri Senarede bari mu Burundi kandi bashobora kuja muri ivyo biganiro bidegemvya aho muhavuga ko
mbega none nka jewe icaha bakubwiye nakoze niki wacumvise arico barakubwira
moja mu biganiro rero
none mbari icaha bo kwagiriza Pio wahora ari perezida wa Asamble cyangwa bo kwagiriza Gervais bo kwagiriza Onesime cyangwa icaha ukwagiriza Pankrasi yoba yarakoze n'ikiyihe.
Leta y'u Burundi ivuga ko abadafise amadosiye mu butungane bashobora kuja muri ivyo biganiro mu Burundi, mwebwe mwe muvuga ko mudafise ivyaha muzoshika mu Burundi muri ivyo biganiro?
Iyo leta y'u Burundi nta mategeko ikwirikiza urumva umuntu wese ivyaha abarundi bakoze kuri iyo n'ivyaha byakozwe kuri ngo Nkurunziza umuntu wese yiyamirije manda ya gatatu n'icaha uwari we wese naho yaba ari mu mugambi uri ku butegetsi. Noneho murabona akarero naguhaye aba Onesime ndaguhaye bajya nyine bahora muri leta bahora abategetsi bakomeye mu mugambi kubera ivanse yuko Nkurunziza agira manda ya gatatu yaciye ab'umwansi, icyo n'icaha abo bose baba barungikiye manda asinzi ko ari ubizi ariho manda gutukubafata urumva ubuso bacu babanyacane abo rewe abase manda gatatu n'abarundi benshi
emu majambo bake mu kanya gatoye mu kurangiza mushye na nyangoma mu gihe mutoja muri byo biganiro yine ntamwe mukora nihe
ndega nakubariye kuva sinase kuja mu biganiro nta biganiro biriho nta biganiro biba hagati y'umunyororo n'umuyobozi we prizo n'umuyobozi w'ibohero ibiganiro ni birya bizobera hanze kandi turaritse leta yo leta ya nkuru nziza itabe ibyo biganiro mu maguru mbasha kuko nawe nyine burya amahoro umutekano barawukeneye ataraho bataje hakiri kare mu maguru mbasha bazovyirondeza batakibironka
ikintu nzosaba ibyo biganiro byatangura n'iki ikintu mwifuza ko corangurwa muri ibyo biganiro eka objectif mufise umugambi mufise
n'uwo twifuza ko corangurwa muri ibyo biganiro na n'umutekano cyane cyane n'uguhagarika ubwicanyi nicyo cyiza imbere y'ibindi hanyuma tukaganira umutima uri mu nda biba ngombwa bikenewe umutekano wagarutse abantu bagashobora kuganirira no mu gihugu ibiganiro muri politike byama icyo nicyo dushira imbere hanyuma tuzoca dushiraho inzego mfata kibanza zitegura amatora kuko urumva turarindiriye amatora kuva mwaka 2010 turacarindiriye amatora nicyo cyokogwa
amatora leta y'Uburundi ivuga ko azotunganywa mu 2020 murayiteguriye mwatangwa kwitegurira ayo matora
kandi umwaka 2015 yari yagitekanijwe umwaka uheza ataraba reka tubanze dutunganya yo hanyuma tuzoyanda kurikira tuzoyatunganya
Leonard Nyangoma umukuru muha urunani senarede murakoze cyane gose ku kanyamado hanyu
nawe urakoze Frederic nejo kazutera kamo tuzokwitaba.